Irei n'ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, naho mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwaramutse neza nshuti muduteza amatwi hano muri studio ya 5 i Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Ntago muri izi condition muri umutekano muke dushobora kujya mu Rwanda kujya kwiyamamaza, cyane cyane nko kumaze kukubwira ko ari ikinamico kuri twebwe byarangiye.
Uwo ni Jean Damascene Munyampeta wa mu mpuzamashyaka y'imitwe ya politiki itanu itavuga rumwe na Leta y'u Rwanda, avuga ko batazitabira amatora y'umukuru w'igihugu. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayibagezaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi, ndamutse n'abanywanyi bi radio Ijwi rya Amerika. Leta z'Ubumwe za Amerika n'umuryango w'Ubumwe bwa Buraya barafatiye ibihano kuri wa mbere bamwe mu bategetsi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagirizwa ubwicanyi hamwe no gutevya itunganywa ry'amatora y'umukuru w'igihugu. Amerika yafatiye ibihano Evariste Boshabo, icegera cy'umushikiranganji wa mbere, yagirizwa gukoresha amayeri kugira Kabila agume ku butegetsi. Wa kabiri ni Kaleve Mutondo, arongoye urwego rw'iperereza aho muri Kongo, yagirizwa gutera igitsura abategetsi kugira amatora azoba azohe amahirwe Joseph Kabila. Ubumwe bwa Buraya nabwo bwafatiye ibihano abandi bategetsi indwi bagizwe na bane mu barongoye igipolisi n'igisirikare, bagirizwa ubwicanyi bwo mu kwezi kw'icyenda bwahitanye abasivile bashika 50 bariko bariyamamaza biyamiriza Leta. Yaba Amerika n'ubumwe bwa Buraya babafatiye ibihano byo kubabuza kugira ingendo muri ibyo bihugu, kandi bafata n'amatungo babitungiyemo. Lambert Mende n'umushikiranganji ajejwe kumenyesha amakuru ya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yabwiye ijwi rya Amerika ko Amerika ata burenganzira ifise bwo gufatira Leta n'igihugu kidagendera ku mategeko ya Amerika, kandi atanu ikibazo gifitaniye n'abanyagihugu ba Amerika. Abategetsi bamwe bo muri Afrika yo mu burengero kuri uyu munsi wa kabiri barafata urugendo mu gihugu cya Gambia mu mugambi wo kumvisha Perezida Yaya Jammeh kuva ku butegetsi. Uyu yatsinzwe mu matora yabaye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 12. Perezida Jammeh yari yaremeye ko yatsinzwe n'uwo bahiganwe Adama Barrow, ariko yahavuye yivuguruza ku munsi wa gatanu uheze, avuga ko habaye ibyo yise amakosa atemewe yakozwe n'abajejwe gutunganya amatora. Amakuru ava muri Afrika y'Uburengero amenyesha ko urwo rugendo rw'abakuru b'ibihugu bagiye gusaba Perezida Jammeh ngo ave ku butegetsi ruzoba ruyobowe na Perezida wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Itorukanizo ry'amakuru y'Ufaransa AFP ritangaza ko Sirleaf azoba ari kumwe n'uwundi mushikiranganji wa Senegal, akazoba ari kumwe kandi na Perezida wa Nigeria Muhammadu Buhari, wa Sierra Leone Ernest Bai Koroma, hamwe n'ugiye kuva ku butegetsi muri Ghana Perezida John Mahama. Igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu n'icyita ku magara y'abantu OMS gitangaza ko cyateye intambwe ikomeye mu kurwanya malaria, cyane cyane ku bana no ku bakenyezi bo ku mugabane wa Afrika. Ibyo biri muri raporo y'uyu mwaka w'2016 OMS iheruka gusohora. Ariko naho biri uko, OMS imenyesha ko ikehaniwe n'uburyo bw'amafaranga bigaba bishobora gusubiza inyuma ikivi ishitseko. Igitigiri kinini cy'abahitanywa na malaria ku isi kiri mu gice cya Afrika iri munsi ya Sahara, aho mu mwaka w'2015 90% bishwe na malaria. OMS itangaza kandi ko ikeneye ubundi buryo bw'amafaranga kugira ikingire abana bari munsi y'imyaka 5, kuko aribo bagize 70% by'abahitanwa n'ico kiza. Umunyaportugal Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere niwo yarahirira amabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU agira 9. Guterres yabwiye abaserukira ibihugu bigize ONU ku rwego rukwiye kuza rurihuta mu gukora kandi rugakora ibyihwejwe neza bishikana ku mwimbu mwiza. Guterres yavuze ko agiye kandi gushira inguvu ku gukorera abantu kubashikira aho kuba umunyabiro. Uwo mugabo w'imyaka 67 y'amavuko yarigeze kuba umushikiranganji wa mbere wa Portugal kuva mu mwaka w'1995 gushika muri 2002, aranarongora igisata cya Onichita ku mpunzi HCR kuva mu mwaka w'2005 gushika muri 2015. Yatahukanye iki kibanza cyo kurongora ONU atsinze abandi bakandida barenga 10 mu bahiganywe mu mahiganywa yari amaze amezi 10 ku cyicaro cya ONU kiri i New York. Mwomenya ko ikiringo cya Ban Ki-moon giherana no ku mpera z'uku kwezi kwa 12 agategekanya guca asubira muri Korea y'ubumanuko aho asanzwe avuka hagati y'ukwezi kwa mbere, aho banuganuga ko ashobora kuzohiganirwa ikibanza cyo kurongora igihugu. Perezida wa Misiri, tugaruke muri Afrika, perezida wa Misiri avuga ko umwiyahuzi ari we yateye bombe kuri katedrale y'abaorthodoxe ku munsi w'Imana, ibombe yahitanye abantu 25. Perezida Abdel Fattah el-Sisi yavuze ko abategetsi bafashe abagabo batatu n'umugore umwe mu bafitaniye igisano n'ico gisasu catewe.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari ku nshuro ya mbere, Ladislas Ntaganzwa uherutse koherezwa kuburanira mu Rwanda ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu, yageze imbere y'umucamanza kuri uyu wa mbere amumenyesha ibyaha aregwa. Icyakora umucamanza ntiyabashije kuburanisha uru rubanza mu mizi. Ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu Eric Bagirubusa.
Ku nshuro ya mbere imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru bwa Ladislas Ntaganzwa yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu mpuzankano y'iroza iranga abagororwa, mu nkweto z'ibara ry'umweru zimenyerewe muri siporo ndetse n'isaha ku kuboko. Yari kumwe n'umwunganizi we mu mategeko Maître Laurent Bugabo. Urukiko rwasomeye bwa Ladislas umwirondoro we maze uregwa wemera ukuri. Umucamanza kandi yibukije Ntaganzwa ibyaha bitanu bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubutabera bw'u Rwanda bumukurikiranyeho. Ibyo birimo icyaha cyo gukora genocide, icyaha cyo gushishikariza abandi gukora genocide, icyaha cyo gufata no gusambanya abagore ku gahato, n'ibyaha by'ubwicanyi no kurimbura imbaga nk'ibyaha byibasiye inyokomuntu. Umucamanza abajije bwana Ntaganzwa niba aburana yemera cyangwa ahakana ibyaha ubushinjacyaha bumurega. Ntaganzwa akunze kurangwa no kwitangira itama mu rukiko, yabwiye ubucamanza ko ibyaha bumuburanisha bibonye ku mpapuro u Rwanda rwatanze zo kumuta muri yombi, ko kugeza amagingwa ya ataramenya ibikubiye muri dosiye y'ikirego ngo abashe kumenya mu magambo ye ikibyihishe inyuma. Bityo ko igihe cyose atarabona iyo dosiye uko yakabaye ntacyo yabivugaho. Bwana Antoine Muhimukuri yiburanisha yibukije ko ubushinjacyaha bwatanze dosiye y'ikirego kandi yuzuye. Maître Laurent Bugabo wunganira mu mategeko bwana Ntaganzwa yavuze ko dosiye y'ubushinjacyaha bwabashyikirije bwifashishije ikoranabuhanga rya internet iburamo ibintu byinshi. Yavuze ko hari n'inyandiko zidafunguka kuri mudasobwa ubushinjacyaha bwahaye Ntaganzwa, ku buryo byibura dosiye y'ikirego gushobora kubiburamo impapuro zikabakaba muri 300. Ubushinjacyaha buhagarariwe na bwana Faustin Nkusari na uvugira uru rwego ari kumwe na mugenzi we Madame Claudine Dushimimana, babwiye umucamanza ko iby'uruhande rw'iregura ruvuga atari byo. Bavuze ko dosiye yabo bahaye uruhande baburana yuzuye kandi yatangiwe ku gihe, cyo kimwe niyo batanze ku mucamanza. Babwiye umucamanza ko batumva aho uruhande baburana ruhera ruvuga ko rwahuye n'inzitizi zarubuza kuburana. Ladislas Ntaganzwa yahise azamura ibindi bibazo bishingiye kuri mudasobwa ubushinjacyaha bwamuhaye yo kumufasha mu gutegura urubanza. Yavuze ko iyo mudasobwa idakora neza kubera ikibazo cy'ubushobozi buke bwayo. Uretse ibyo kandi, Ntaganzwa yanumvikanishije ko kumwoherereza inyandiko zose zijyanye n'urubanza rwe bifashishije ikoranabuhanga nabyo bikimubereye imbogamizi. Asaba ko ubushinjacyaha bwajyaho bikora ariko bukanamuha inyandiko ziri ku mpapuro kuko atamenyereye iby'ikoranabuhanga. N'imbogamizi zose umucamanza yategetse ko ubushinjacyaha buzikura mu nzira iburanisha ritaho urubanza rukazatangira kuburanishwa mu mizi. Bwana Ladislas Ntaganzwa w'imyaka 54 yavukiye Gasharu mu cyahoze ari komini Nyakizu muri perefegitura ya Butare, ubu ni mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'igihugu. ibyaha bikomeye kandi bidasaza bya genocide n'ibyibasiye inyokomuntu ubutabera bw'u Rwanda bukeka ko yabikoreye mu gaca komokamo yanategekaga mu 1994 aho uyu mugabo yari burugumestri wa komini Nyakizi Butari aha kandi ni naho yari umukuru w'ishyaka MRND ryari ku butegetsi mu gihe cya genocide Ntaganzwa yatawe muri yombi mu mwaka ushize wa 2015 muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo agezwe mu Rwanda mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2016 n'urugereko mikiti rwasimbuye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho Rwanda ICTR yarusha muri Tanzania Leta Zunze Ubumwe za Amerika yashimye ifatwa rye ndetse no kuba zaburanishwa n'inkiko z'u Rwanda ku byaha cyekwaho kuko Ntaganzwa ari ku rutonde rw'Amerika yashyiriyeho miliyoni 5 z'amadolari ku muntu wagaragaza aho bari iburanisha ritaha ryimure ku itariki ya 19 z'uku kwezi kwa 12 uyu mwaka akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
Umunyamabanga wa Leta muri Ministeri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko Evode Uwizeyimana aratangaza ko bitarenze iki cyumweru abagororwa bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika bazaba bamaze gufungurwa Bwana Uwizeyimana avuga ko izi mbabazi zitareba abantu bakoze ibyaha bya genocide ibyaha byo gusahura umutungo w'igihugu ndetse n'ibyaha byo gusambanya abana ku gahato ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboy.
Mu mpera z'iki cyumweru abagore 26 bari bafungiwe icyaha cyo gukuramo inda baburanye imanza zabo zikarangira mu byiciro byose bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika umunyamabanga wa Leta muri Minisiteri y'Ubutabera ushinzwe itegeko nshinga n'andi mategeko mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere avuga ko nubwo bakuyemo inda bose imanza zabo zikarangira bagahabwa imbabazi na Perezida wa Repubulika bitavuze ko gukuramo inda bitakiri icyaha
ntabwo abantu bavanyeho prohibition cyangwa se ngo abantu bavuge ngo buri ya Perezida wa Repubulika yabyemeye ubu ngubu n'uyitwite ngo ararayivanya ntabwo aricyo bisobanura tureba ibi byiciro hari abo tujya kureba tugasanga umwana yari mutoye nubwo aregwa gukuramo inda ugasanga bamuteye inda afite imyaka 16 hari abandi bifitiye ibibazo by'imibereho ugasanga bamuteye inda bamuguriye amandazi cyangwa bamuhaye 5000 bakamuhekesha umwana uzamugora ubuzima bw'ubwose wakurikira nuko bitwaraga mu buzima busanzwe ugasanga nk'aba ngaba bari abana ugasanga ari abantu bakwiye guhabwa amahirwe yo gusubira mu muryango nyarwanda
Perezida wa Repubulika kandi yahaye imbabazi abana 37 bakoze ibyaha batararenze batarageza ku myaka 16 y'ubukure usibye abagera kuri 32 bahawe imbabazi na Perezida wa Repubulika biganjemo abagore n'abana abandi bagororwa bagera kuri 814 nabo bazafungurwa by'agateganyo muri iki cyumweru aba nababyemerewe na Minisitiri w'Ubutabera nyuma yo gusanga barubahirije ibisabwa n'amategeko nk'uko byasobanuwe na Bwana Evode Uwizeyimana abagororwa bakatiwe igifungo cy'imyaka 5 bashobora gufungurwa by'agateganyo barangije kimwe cya gatatu cy'igifungo cyabo mu gihe bitwaye neza nabo bagororwa bakatiwe hejuru y'imyaka 5 nabo bafungurwa iyo barangije 2/3 by'igihano naho bakatiwe burundu bifungurwa by'agateganyo rireba abamaze imyaka 20 iki cyemezo kirareba n'abagororwa bafite intege nke nk'abasaza Minisitiri Uwizeyimana avuga ko gufungurwa by'agateganyo hari ibyiciro bitareba nubwo baba bamaze igihano giteganijwe n'amategeko
ku byaha byo gufata abana ku ngufu gusambanya ku gahato nubwo yaba ari umuntu mukuru kunyereza umutungo wa leta ibyaha bya ruswa ibyaha bya genocide n'ibyaha byibasira inyokomuntu ibyaha ibi birimo ingengabitekerezo ya genocide ubujura bucicyuho ibi ngibi byose ntabwo nubwo aba bantu baba bujuje ziriya kriteria twavuze haruguru ntabwo bashyizwe muri uyu mubare nta nubwo bashobora kurekurwa kuko tugomba gutanga message ku bukana bw'ibi byaha
abagororwa 14 basabwe na Minisitiri w'Ubutabera kurekurwa baragaragara mu bantu bakoze ibyaha bidakomeye nk'ubwambuzi bushukana ibyaha by'ubuhemu n'ibindi byaha bivugwa ko bidakarishye Minisitiri w'Ubutabera isobanura ko yarangije kuvugana n'inzego zifite aho zihuriye n'iki cyemezo ko bitarenze iki cyumweru abagororwa bagera kuri 900 bagomba kuba basubiye mu miryango yabo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika Kigali
Itangazo dukesha ibyemezo by'inama y'abaministri mu Rwanda rivuga ko amatora y'umukuru w'igihugu mu Rwanda azaba tariki ya 4 y'ukwezi kwa 8 ku banyarwanda bazatorera mu Rwanda naho abazatorera hanze y'u Rwanda bakazatora tariki ya 3 y'uko kwezi kwa 8 abatavuga rumwe na leta bibumbiye mu mpuzamashyaka y'imitwe ya politike itavuga rumwe na leta irimo PDP Imanzi, FDU Inkingi, PS Mbera kuri ihuriro Nyarwanda RNC n'ishyaka Amahoro batangaje ko batazitabira ayo matora. Twumve bwana Jean Damascene Munyameta mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Etienne Karekezi.
Mu byukuri ntabwo bitunguye, bashobora no kwishyira mu kwezi kwa mbere cyangwa mu kwezi kwa kabiri, kubera ko kuri PSNK twebwe tubona amatora asa nk'ayarangiye. Iyo turebye ukuntu itegeko nshinga ryahindutse umwaka ushize, ryatuye mu cyumweru kimwe cyonyine abanyarwanda batiteguye, none ubu ngubu amatora akaba agiye kuba mu kwezi kwa munani, bashatse bashyira mu kwezi kwa mbere kuko kuri twebwe yararangiye. Ikinamico byabaye bahinduye itegeko nshinga nibyo rigiye kuba batora Perezida wa Repubulika, kuko ntabwo wakora amatora mu gihugu umuntu atigengamo, mu gihugu abanyapolitiki bafunze, mu gihugu abandi abanyapolitiki barengana, ntibishoboka mu by'ukuri.
Bwana Munyampeta, impuzamashyaka yanyu ihuje imitwe ya politiki itanu ariko iri hanze y'igihugu kandi ntemewe n'amategeko y'u Rwanda. Murateganya kujya mu Rwanda kwiyandikisha mukitabira ariya matora?
Aho nagira ngo nkosore gatoya, impuzamashyaka irimo amashyaka atanu. Muri ayo mashyaka atanu, atatu muri yo ari mu Rwanda, ariyo FD Inkingi, PS Mbera kuri na PDP Imanzi. Hari amashyaka abiri atari mu Rwanda ku mugaragaro, ariyo ANC n'Amahoro, ariko nayo ntibivuga ko adafite abanyamuryango. Gusa nk'uko ubizi, Mushahidi uyobora PDP arafunze, Ingabire Vitwari uyobora FD arafunze, abandi banyamuryango bacu birirwa kubitwa hirya no hino, yewe n'abanyarwanda basanzwe mwatangaje kuri radio yanyu irimo kubera muri Rubavu. Ntabwo muri izi condition, muri ubu mutekano muke, dushobora kujya mu Rwanda kujya kwiyamamaza, cyane cyane nk'uko maze kukubwira ko ari ikinamico kuri twebwe byarangiye. Iryo kinamico rero ntabwo twarijyamo kuko ntitwaritumiyemo, nta nubwo twarijyamo kuko ntitubyemera. Ntabwo twajya gukora amatora turi abantu bacu bapfa buri munsi, bafunzwe buri munsi. Mu by'ukuri twe inzira y'amatora y'umwaka ntihari, ntabwo igihugu kifite umutekano nk'uriya gikora amatora.
None se rero mutazitabira amatora, bwana Munyampeta, politiki yanyu tuvuge guhera ubu kugeza mu myaka irindwi yindi iri imbere cyangwa se itanu iri imbere, manda yindi irangiye, muzamukora politiki iteye ite?
Umugenzi ndabavuga ngo abaturage nibo bashyiraho ubutegetsi. Ubutegetsi rero Kagame na FPR bagiye gushyiraho ku ngufu, abanyarwanda bashaka kuvanaho igihe cyose. Abagenzi bacu bo mu Rwanda ba FDI, ba PDP Imanzi na PS Mbera kuri uko biri guhamagana ukarengane, ubona natwe ukuntu tukamagana buri munsi. Rero uko FPR igenda ifunga inzira, niko igenda iha abanyarwanda uburenganzira bwo kwihitiramo inzira zose zishoboka kugira ngo bayibane ku butegetsi. Izo nzira rero tuzazikoresha izo arizo zose kugira ngo ubutegetsi buveho kandi buzavaho. Iyo myaka irindwi muvuga ntabwo izarangira, ishobora no kudatangira.
None se mwe uretse iyi mpuzamashyaka yanyu, hari undi mukandida, hari undi muntu uziyamariza umwanya wa perezida muzashyikira?
Ntabwo turamenya kugeza kuri iyi saha niba hari undi munyarwanda uziyamaza, ariko ntihagire umunyarwanda wiyamaza tukabona mu by'ukuri atarimo kwaha kwa leta, arimo kurwanira inyungu z'abaturage. Ubu ngubu nta mpamvu tutamushyigikira, kuko tuba tuzi neza ko arimo gufasha abanyarwanda kwigobotora ingoma y'igitugu. Aho kugeza kuri iyi saha ntawe uhari, kuko abagerageje bose ari wo Mushahidi, ari Ingabire y'Intaganda, ari Ntakirutimana, bagiye kugaragara bose barafunze, usibye Ntaganda wafunguwe. Ejo bundi naho Imana yagejeje gutaha bamukumirira ku muryango, mwarayibonye. Twagira mu ngoragerageje umwana bamugarurira mu nzira, bamuza kujya mu Rwanda, mwarayibonye. Nta mpamvu rero tubona yo kwirirwa tugerageza. Ubu ngubu uwashobora guhangarira leta tuzamufasha, natwe kandi tubishobora tuzabitangira, tuzayibagezaho rwose. Abanyamakuru murambere muzayimenye.
Ndabashimiye cyane bwana Yohan Damascene Munyampeta, tuvuganye ari Buruseli mu Bubiligi.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi urukiko rukuru mu ntara ya Makamba rwakatiye abantu 18 ibihano biri hagati yo gufungwa imyaka iri hagati y'itanu na 20 abo bantu bahamijwe ibyaha byo guhungabanya umutekano w'igihugu umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse yakurikiranye urwo rubanza
Kugumushiza manza wa Republika mu ntara ya Makamba Nyabenda Fideli aba bantu 25 bose hamwe bari bakwi munyororo uguherayo sentare imaze gushira urubanza w'umwiherero yaciriye abantu babiri mu nyoro y'imyaka 2015 bacigwa umunyoro w'imyaka 15 umwe nawe acigwa umunyoro w'imyaka 5 hanyuma indwi muri bo bambikwizera abantu batanguye gufatwa mu jojo wa gatatu rishira wa kane mikomine ya Kayogoro mu nzwi twaraye dusozereye aho mu Kayogoro hafatwe 13 igipolisi cyavuga ko bari bafise umugambi wo gutera ikambi ya gisirikare y'abajyatana 20 iri mikomine ya Kayogoro mu nyuma hagera fatwa abandi bantu umuvugizi w'igipolisi cy'Uburundi OPPR Pierre Nkurikiye yavuga yuko bafashwe hisunzwe ko bagenzi bo bamaze gufatwa abadumye ku rutoke byongeye mu ntayi cyose yo kuri w'Imana kumuhingamo ivyo mushikiriza manza ya Republika mu ntara ya Makamba yabagirije biri mu ngingo 537 mu gitabo n'avyaha c'u Burundi iyo ngingo nayo irabivyaha bijanye no guhungabanya umutekano icambere umushinga wa manza yabagirije no gushaka kwibigwanisha mu ikambi y'igisirikare ya 2020 iri mu komine ya Kayogoro ivyemezo navyo yatanze na maisance ibibiriti n'amasipiri akavuga yuko byari gukoreshwa mu gusambura iyo kambi icagira kabiri umushikiriza manza yabagirije ni ntonde ziko mazina yabo bantu umushikiriza manza avuga yuko ari nazo bakoreye ko mu gufata bamwe bamwe muri 2025 icagira gatatu parquet Makamba yagirije abo bantu ni imiti yafatanwe umuforomo mu ikomine ya Nyanzarake parquet avuga yuko iyo miti yakoreshwa mu kuvura abo bitabagizi ba nabi ariko rero bose bamwe 2025 nta numwe yigeze yemera icaye yagirizwa imbere y'ubutungane nk'ibyo bijanye no kwiba mu ikambi ibyo vyemezo byatanzwe na parke y'Imakamba baravyiyamirije mu kuvuga ko atavyo bafatanwe itonga kandi ko nabo nyene batazi iyo vyavuye ari umushikiriza manza wa Republika mu ntara ya Makamba yabwiye se nteko iyo vyemezo byafatiwe mu rugo rw'imikomine ya Kayogoro kuri iyo shaka ijanye n'intonde naco nyene baraciyamirije bakavuga yuko n'ikimenyamenya amazina y'izo ntonde atahuriye n'amazina yabo aho wasanga izina ry'ikirundi ry'itazirano iri ku rugo rutonde bidasa n'amazina y'abantu baraho naye kubijanye n'iyo miti yafashwe uwagije caha yabwiye sentare ko iyo miti yari igenewe ivuyo ritoya arongoye rirahitwa ibuheka akababwiye sentare ko yamye kwitora kwivuye iri mu mvugo aho hose mu ikomine ya Nyanzarake ubwizi bw'igipolisi cy'u Burundi OPPR Pierre Nkurikiye yari yabwiye ijwi rya Amerika yuko abantu bose bafashwe biyemera icaha mu menya ko urubanza rw'igitangura abo bantu 25 babwiye sentare kwitofatira kuvyegeranyo vy'ivyo bari bavuze mu gipolisi kubera ko babwiye sentare ko ivyo bavuze bavyemejwe n'inkoni muri bo hariho bari bafise imirabagu y'inkoni abandi nabo babwira sentare ko baboheshejwe utugwe tumeze nk'insinga zikoreshwa mu kuboha amabati muri abo 25 harimwe bari bafise abashingwa manza ariko igice kinini cyabo ntabo bari bafise sentare yo bagije ibije n'abashingwa manza bayishuye yuko ataburyo bafise gukubariha urubanza wariko urumvizwa n'abantu benshi cyane cyane bagizwe n'inshuti n'abagenzi babariko barumvirizwa muri bo harabavuga yuko ababo bariko barazirementanya mbere hakaba n'abandi bavuga yuko abo bariko barazira imvo za politike muri abo babiri baciye umunyoro w'imyaka 20 harimo urongoye ugwaruka bw'umugambwe utavuga rumwe n'ubutegetsi mu ntara ya Makamba uwo mugambwe nawo ni Sendede wo kwa Leonel Nyangoma ubu yahunze igihugu nayo muri abo baciriwe imyaka 15 harimo uwundi ari mu nzego z'uwo mugambwe mu ikomine ya Nyanzarake yamara mu barekuwe harimo urongoye ugwaruka bw'umugambwe Sendede Leonel Nyangoma muri komine ya Kayogoro ubwo rubanza rwatanguye ku Imana igihe cy'isaha 8 n'igice ruhera igice saha 3 zibura zijoro muri komine Muhuta mu ntara Rumonge Fidelite Ishatse ijo rya Amerika
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
nakajyo ijo rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abandi kwabayeho mu buzima bwiwe bwa misi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
tuyagire mwisa yisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushika isa indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziyemeje gufasha Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gutunganya umugambi w'amahoro mu bihe bikurikira irangira ry'ikiringo cya kabiri cya Perezida Joseph Kabila ku itariki 19 z'uku kwezi kwa 12. Ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10, Ishyirahamwe ry'Ubumwe bwa Afurika ryarafashije Leta n'abatavuga rumwe nayo gufundika amasezerano y'umwumvikano ategekanya ko hazoba amatora y'umukuru w'igihugu mu kwezi kwa kane k'umwaka w'2018. Amasezerano y'umwumvikano yapfundiswe ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 yabaye intambwe nziza, yamara ikirangaminsi cyayo kuvyerekeye aho amatora yobera nticashikanye kuvyizigiro abanyekongo bari bafise. Kanatsinda, imigwi ikomeye mu batavuga rumwe na Leta ntiyari muri ivyo biganiro vyashikanye kuri ayo masezerano. Umugwi wubashe cyane w'inama y'abasenyeri b'abakatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, SENCO, niyo iyoboye ibiganiro bigizwe na bose, ikaba izokwiga ibijanye n'amasezerano yerekeye ikirangaminsi cy'amatora y'umukuru w'igihugu n'uburyo ihanahana ry'ubutegetsi rizogenda. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirashigikiye uburyo bukomeye SENCO muri ayo mabanga, kubera ko ari inama yemewe kandi idahengamye, kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikemera kigoro kayo gafise akamaro gakomeye mu gushitsa ku masezerano hamwe no mu matora. Mu minsi yahera, Thomas Perriero, intumwa idasanzwe ya Amerika mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika, yavuze ko umugambi nyamukuru bafise ari gufata mu mugongo akigoro ka SENCO. Yongeye ko ati, ndizera ko hakiriho akigoro kuko abasenyeri bashobora kugira icyo bashitse ko. Abategetsi bo muri Amerika barabandanya kuvugana n'abafise uruhara bose mu kibazo cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba abari muri Leta canke batavuga rumwe nayo, mu kubumvisha ko bakwiye gukorana na SENCO kugira bashobore kumvikana ku muntu canke umugambwe. Leta Zunze Ubumwe za Amerika irizera yuko ibintu nyamukuru mu masezerano yonywanisha bose harimo ikirangaminsi cy'amatora y'umukuru w'igihugu mu mwaka w'2017. Ibyemezo by'uko ibwirizwa shingiro ritazohindurwa, ko Perezida Kabila atazokwitoza, kandi ko ibiro bijejwe amatora bizoshobora gukora neza kugira amatora azobe mu mwidegemvyo, abantu bose bagafatwa ku rugero rumwe, kandi abayobozi b'ibiro bijejwe amatora bagakora badahengamye. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya ibikorwa byayo byo gutsimbataza demokarasi, umutekano n'iterambere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Ibi byashize byasi igihe cy'urubyiruko. Ubu urubyiruko rufite indoto zitandukanye. Ese urubyiruko rukora iki rutegura ejo harwo hazaza? Urashaka gusangira n'urundi rubyiruko icyo uteganya mu gihe kizaza? Kurikirirwa iby'urubyiruko mu kiganiro ejo.
Nk'urubyiruko twigire kuri ejo hacu hashize, twubake ejo hatubereye. Ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango ejo nyiramubande z'urubyiruko.
Ikiganiro ejo mugikurikira kuri radio Ijwi rya Amerika.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Ikiganiro ejo.
Shuti mwarimu, duteza amatwi igice cya mbere cy'ibigano byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. Uwashyize hamwe ibi biganiro ni Fatuma Alimas Kalala. Amakuru mwayagejweho na Aloyce Bigirimana, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe n'ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.